Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki 25 y'ukwezi kw'indwi mwaka w'2017 muri kumwe na Frederica Nkundikije.
Twavuganye ko bagiye muri competition turabaye impanuro ko bakwitwara neza, ko bagiye mu ihiganwa bagaserukira igihugu bagatera iteka igihugu. Nibyo twavuganye gusa, nta bindi birenze ibyo.
Uyu ni Esperance Nyanzima, umuyobozi w'ishure ryigenga Itheletique di Bujumbura mu Burundi. Yari yarumitse abana babiri kuri abo bana batandatu bari bagiye muri Amerika mu mahiganwa ya robotics gushika ubu bataratahuka mu Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye amatora mu Rwanda, urubanza rwa Emmanuel Mbarushimana, hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rwa Sirijwe babikekwa ko aribo bateye kambi ya Mukoni mu Burundi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko tubanze dutega amatwi mu mugenzi wacu Rosine Munezero atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Rosine, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi ry'Amerika muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Nigeria, aho abantu bane bahitanywe n'ibitero by'amabombe y'abiyahuzi byabereye mu ikambi ry'abataye izabo kubera intambara mu buseruko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu. Muburaruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu muri Antunga, Abdulkadir Ibrahim wo mu kigo kijejwe gutabara yatangaje ko ivyo bitero vyabaye ku munsi w'Imana hirya mu rwa mukuru w'intara ya Borno Imaduguri. Avuga ko abiyahuzi babiri biturikije ko amabombe bari bafise muri iryo kambi ry'impunzi, gushika ubu bivugwa ko abantu bane ari bo bahasize ubuzima. Umurwi w'intagondwa y'abayisilamu Boko Haram ubandanya kugwiza ibitero by'abiyahuzi bimaze guhitana abantu barenga ku 200,000 n'abarenga imiliyoni 2,600,000 bataye izabo. Umusirikare mukuru w'igihugu cya Nigeria Lieutenant Colonel Tukur Buratai yategetse inteko za leta kuba zafasha umuyobozi w'umurwi Boko Haram Abubakar Shekau ari muzima canke yapfuye mu kiringo cy'imisi 40. Abategetsi ba Nigeria baratangaje incuro zitari nke kuwo mugabo yapfuye, yamara inyuma yaho yaraserutse mu butumwa yashikirije ku masanamu ya video. Abashikiranganji bajejwe intwaro yo hagati ku mugabane w'Uburayi n'uwa Afrika bari mu nama mu gihugu cya Tunisia mu ntumbero yo kuganira ku kibazo cy'abimukira bava ku mugabane wa Afrika binjira ku mugabane w'Uburayi baciye mu ibahari Mediterane. Abenshi muri abo bimukira bakaba baturuka mu gihugu cya Libya. Mu itangazo abashikiranganji basohoye kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Tunisia, batangaje ko bumvikanye ku buryo bagiye kubikora, harimwo no kumenyesha abimukira ku ngaruka zo kugerera bidaciye amategeko gusubira iyo baje bava ku bushake bwabo, mu kwibaza kandi igituma abimukira bava mu bihugu byabo bakongera bakagwiza urudandaza rw'abantu. Abashikiranganji bitabiye iyo nama bava mu bihugu bya Algeria, Autriche, Chad, Misiri, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Malta, Nigeri, Slovenia, Tunisia na Estonia. Ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya rimenyesha ko ryemeye gutanga inyigisho n'amafaranga kugira imbibe z'igihugu cya Liberia nako cya Libya zishobore gucungerwa kurusha. Mwamenya ko abimukira bashika ku 84 ari bo binjiye mu Taliyano mu kiringo cy'amezi 6 ya mbere y'uyu mwaka. Jared Kushner, mukwe wa President Donald Trump asanzwe ari n'umuhanuzi mukuru wiwe, yahakanye kuri uyu wa mbere ko we n'abari bagize umurwi wari ujejwe imyiyamamazo ya President Trump atamigenderanire bigeze bagira n'Uburusiya, yaba imbere cyangwa inyuma y'amatora yabaye mu mwaka uheze. Kushner yavuze kandi ko atigeze akoresha amafaranga hawe n'Uburusiya amashyirahamwe yiwe y'urudandaza, kandi ko yashize ku mugaragaro ibyo yasabwe byose gutanga ko umuco. Yabwiye amenyeshamakuru ko ari iteka gukorera perezida wa Amerika n'abanyagihugu ku bibazo bikomeye nko kugarukana amahoro mu karere k'Abarabu no kugarukana umutima wo kunagura Amerika. Mu rwandiko Jared Kushner yashize ahabona imbere y'uko aja mu nama nshingamateka, yemeje ko Trump Jr., umuhungu wa perezida Trump, hamwe n'uwarajejwe imyiyamamazo yiwe Manafort bagiranye inama n'umushingwamanza w'Umurusiya hamwe na bamwe mu bategetsi b'Urusiya mu kwezi kwa gatandatu. Kushna avuga yamara ko iyo nama yayishitsemwo ateba kandi ko ataco yigeze yumva kubikivugwa kubijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu. Abasirikare ba Leta Zunze Amerika batangaje ko bariko baritegurira gukora ikindi gitero cyo guhagarika misile ziterwa n'igihugu cya Korea ya Ruguru. Ivyo byatangajwe na Jeff Davis, umuvugizi w'igisirikare cya Amerika kuri uyu wa mbere, aho yavuze ko icyo kirwanisho kizoterwa vuba giturutse mu buraruko bushira uburengero bwa Alaska. Davis yavuze kandi ko icyari gikorwa cya misi yose kugira bapime ko ibyo birwanisho bikora. Ibikorwa nk'ibyo byari byakozwe mu ntango z'uku kwezi inyuma yaho Korea ya Ruguru ikoreye igitero cya misile cyatangajwe n'abahinga ko ari igitero gishobora gushikira leta ya Alaska. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mugambi w'amahoro mu karere k'Abarabu, Nikolay Mladenov Murantunga, asaba ko haba gutorera umuti byihuta ikibazo cy'intureka zibera ku musigiti wa Al Asa ahasanzwe hazwi ku izina rya Mont du Temple mu gisagara cya Yeruzalemu. Mladenov yabwiye amenyeshamakuru inyuma y'umubonano wabereye mu mwiherero n'abagize inama y'umutekano ya ONU ko ari ibyangombwa ku icyo kibazo gitorerwa umuti imbere y'umunsi wo kuwa gatanu. Uwo mugabo yongeye avuga kandi ko iyo ngingo yashinzwe mu kuva mu 1967 i Yeruzalemu yokingirwa.
Urakoze Rosine ku makuru eje kudushikiriza. Nyuma y'iminsi itatu ubushikiranganji bw'ubutetsi bw'igihugu busohoye amabwiriza asaba abayobozi b'inzego zo mu ntango gufata kimwe abanyapolitike bose bariko barahiganwa mu Rwanda. Bamwe muri abo banyapolitike bahora bavuga ko badafashwe neza babwiye iradio Ijwi rya Amerika kubu ubuzima bwo kwiyamamaza bwaboroheye. N'inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Amabwiriza yasohowe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kuwa kane w'icyumweru gishize yasabaga abayobozi b'inzego z'ibanze kwakira abakandida bose kimwe kandi mu buryo bungana. Kuva hasohokeye umukandida w'ishyaka Riharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza n'umukandida wigenga Mpayimana Philippe babwira Ijwi rya Amerika ko ubuzima bwo kwiyamamaza burimo kugenda neza muri iki gihe.
Twagiye Nyamagabe tubona ubuyobozi rwose ntabwo babuje abaturage kuza, abaturage baraje ko mbere hose twajyaga ahantu ugasanga abayobozi babuje abantu kuza arimiduka yabaye. Twagiye ubwo Nyamagabe byagiye neza, twabonye abantu barenze hafi 3,000. Twagiye na Nyanza kandi Nyanza bajyavuga ko abantu baho batoroshe ariko baraje benshi, abantu barenze 1,000 buri Nyanza cyari gitangaza. Mu by'ukuri ubonye imibare yacu yagizamuka cyane. Twari tubizi ko inzego z'ibanze bamwe mu bayobozi bazo babuzaga abantu kuza kandi se bagashaho n'abantu babakumira mu mihanda n'ababakanga. Byatubaye na Nyamasheke abantu babagaragara ku muhanda babuza kumanuka mu kibuga hasi.
Kabineza akomeje avuga ko imibare y'abantu babakurikira kuva amabwiriza ya Minaroke yasohoka ubu yikubye inshuro zirenga enye. Umukandida w'ishyaka Riharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije yemeza ko iki cyemezo cya Minaroke cyabashimishije cyane.
Twarishimye kuvuga ngo umuntu niba akoze amakosa agomba guhanwa, kuko twese turi abakandida twemewe n'amategeko, tuzayobora igihugu cy'abanyarwanda bose. Uwo muntu tubangamira abarimo kuvuga nk'aho ashyigikiye ko aba umukandida umwe kandi itegeko ryaremeye ko amatora azaba abakandida benshi cyane.
Imirimo yanyu unavuga ngo yahinduye isura ugiranije nuko mbere mwakoraga
gose kino cyumweru tukiranje neza, kino cyarangije twakiranje neza. Buturizeye ko n'uyu munsi tujye mu Bugesera ko birawe byiza. Turizeye
Philippe Mpayimana umukandida wigenga nawe avuga ko amabwiriza yabazaniye impinduka mu bikorwa barimo byo kwiyamamaza. Twavuganye nawe ku murongo wa telefone yigendanwa agiye mu bikorwa byo kwiyamamaza.
Hanyuma yarabaye ibihagije koko kugera mu murenge cyangwa mu karere ahantu ukabanana n'abaturage, abaturage batari kumwe n'umuyobozi wabo biratandukanye no kuhagera ukabanana n'abaturage kandi n'umuyobozi wabo bahari. Uko biri kose ni igihe tuboneraho kwihuta gushima umuco w'Abanyarwanda wo kwakira abashyitsi byonyine bituma nyabimwe twitaga by'ubwoba n'ibitakigira umwanya wo kubivuga.
Ubu noneho mufite icyizere muri iyi kampanye?
Dufite icyizere ko amatora azaba yarateguwe neza.
Nyuma y'amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Polisi y'u Rwanda yahisita muri yombi abayobozi batatu bakekagwaho kubangamira ibikorwa by'amatora, barimo umuyobozi w'Akarere ka Rubavu Sinamenye Jeremia, yatawe muri yombi n'inzego za polisi azira kubangamira uburenganzira bw'abiyamamaza. Umuvugizi wa polisi avuga ko ibyo bikorwa byabaye mu Karere ka Rubavu mu Mirenge ya Nyamyumba na Kanama. Hagaragaye kandi abandi bayobozi babangamiye abakandida bo mu Karere ka Nyaruguru mu Murenge wa Busanze, n'abo mu Karere ka Nyagatare mu Murenge wa Rwimiyaga, ndetse no mu Karere ka Kirehe mu Murenge wa Gahara. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Tewos Badege yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko polisi ifite iminsi itanu kubifunza aba bayobozi, nyuma yayo ikaba izohereza dosiye mu bushinjacyaha. Uyu muvugizi avuga ko abafashwe mu bikorwa byo kubangamira abakandida baramutse bahamwe n'icyaha bahanishwa ingingo ya 558 ivugwa mu gitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda. Iyo ngingo ivuga ko umuntu wese umanika amafoto, inyandiko cyangwa ukorera inama ahantu hatabigenewe ahanishwa igihano cy'ihazabu kuva ku mafaranga y'u Rwanda 100,000 kugeza ku 500,000. Iyi ngingo kandi ikomeza ivuga ko umuntu wese witwara nabi mu bikorwa byo kwiyamamaza atubahiriza ibindi biteganywa n'itegeko ryerekeranye n'amatora ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri 1,000,000 kugeza kuri 3,000,000 cyangwa se igihano kimwe muri ibyo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umucamanza muri sentare nkuru yungurizwamo imanza mu Rwanda yategetse ubwanditsi bw'urukiko gusabira Mushyirantahe Mbarushimana uwundi mwunganirizi azomufasha kuburana mu rubanza rwiwe kuri bimwe mu vyemezo vyafashwe na sentare nkuru. Ni inyuma yaho umushikizamanza Laurent Bugabo yagomvye kumwunganira yikuye mu rubanza ku mpamvu zitasobanuwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirusa.
Bwana Emmanuel Mbarushimana yagaragaye mu cyumba kiburanisha mu rukiko rw'ikirenga ari mu mpuzankano y'iroziranga bagororwa n'inkweto z'umukara. Bwana Mbarushimana yari yiteguye kuburana ubujurire bw'ibyemezo umucamanza mu rukiko rukuru yagiye amufatira ntibimunyure mu rubanza aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu agahitamo kubijuririra. Yagaragaye afite amadosiye ari wenyine mu gihe byari byitezwe ko yagombye kuba yunganiwe na Maître Laurent Bugabo usanzwe atamwunganira mu rukiko rukuru. Byaje kugaragara ko Maître Bugabo adahari kandi ko yanditse ibaruwa yikura mu rubanza. Nta mpamvu zasobanuwe zigaragaza impamvu umunyamategeko Bugabo yanditse yikura mu rubanza rwa Mbarushimana. Ari kuregwa akavuga ko ari impamvu zizwi. Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yabwiye Mbarushimana ko impamvu Maître Bugabo yikuye mu rubanza zitagomba gusuzumwa n'urukiko. Yavuze ko urukiko rufata uwo munyamategeko nk'udahari nyine, ubundi ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga bukandikira urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko bumenyesha ko Mbarushimana akeneye undi munyamategeko uzamufasha kuburana ubujurire bwe mu rukiko rw'ikirenga. Nta byinshi Mbarushimana yavuze ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga uretse kubaza umucamanza niba urega ubwe yemereye guhitamo umunyamategeko yumva yazamwunganira mu gihe azababurana ubujurire bwe. Umucamanza yasubije Bwana Mbarushimana ko ibyo bitari mu nshingano z'urukiko. Yavuze ko ibyo byazaribwa n'ubwanditsi bukuru bw'urukiko rw'ikirenga. Kuva ubwo Mbarushimana yahise yaka uburenganzira asohoka mu cyumba cy'urukiko ajya gutegereza imodoka itwara imfungwa n'abagororwa kugira ngo imusubize mu buroko. Ku murongo wa telefone ngendanwa Ijwi rya Amerika yahamagaye Maître Laurent Bugabo wagombaga kunganira Mbarushimana igamije kumenya impamvu yikuye mu rubanza. Mu nshuro zose twamuhamagaye telefone ye ntiyadukundiye. Ubusanzwe mu rukiko rukuru Mbarushimana buranirwa n'abanyamategeko Maître Jean-Claude Shoshi Bizimana na mugenzi we Maître Christophe Twagirayezu. Aba bombi bafatwa nk'abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe kuko Mbarushimana ntabemera. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 y'amavuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994 ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Aho urubanza rugeze mu rukiko rukuru Mbarushimana yarangije kwiregura ku byaha byose aburana n'ubushinjacyaha. Umucamanza Bwana Antoine Muhima mu rukiko rukuru arumva icyo abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Mbarushimana bavuga mu myanzuro ya nyuma ku birego ubushinjacyaha bumurega. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo ubushinjacyaha bwasabye umucamanza kuzahamya Mbarushimana ibyaha byose bumurega uko ari bitanu maze akazamuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu cyo guhera mu buroko. N'urubanza byumvikana ko rugana ku musozo mu rukiko rukuru. Nubwo ataragira icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha ibyaha byose bumurega Mbarushimana wahoze ari umugenzuzi w'amashuri abanza mu cyahoze ari komine Muganza arabihakana. Urubanza rumaze imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi. Mbarushimana yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014 niba nta gihindutse. Iburanisha ry'uru rubanza mu rukiko rw'ikirenga rizasubukurwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2017. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Kunjuro ya kane urubanza rw'umurwi wa mbere w'abasirikare bagize ubutera ikampi ya Mukoni ruhamagarwa rwongeye gusubizwa inyuma. Urubanza ruri mwiyungururizo muri sentare isubiramwo imanza ya Ngozi ntirwateye imbere kuko abafungiwe mu yandi mabohero bari muri urwo rubanza bataregerezwa aho baburanira. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Ku basirikare baharugwa muri 10 bungururije umushikiriza manza ku rubanza bakiriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga, batatu nibo barengutse muri sentare isubiramwo ya Ngozi. Muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga bari bashengejwe n'umushikiriza manza kuvya havyo kuja hamwe bakagira umugwi w'abasoma bitwaje bigwanisho no gutunga bigwanisho batabifitiye uruhusha. Icyo cyaha bagikurikiranwa ko bashika ku 20 abasirikare n'abandi banyagihugu basanzwe bafashwe inyuma y'amasasu menshi yumvikanye mu gisagara cya Muyinga mu micungararo y'ikambi ya Mukoni hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo. Inyuma y'amatohoza yamaze iminsi 2 abagera kuri 18 mu bafashwe bakiriwe gufungwa imyaka 30 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese. Iyo ngingo ya sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga niyo bungururije muri sentare isubiramo ya Ngozi. Kuri uwa mbere ubwo rubanza rwahamagawe ku nshuro ya kane rukaba rwasubijwe inyuma nk'uko vyari vyagenze ku nshuro zose ruheruka guhamagagwa. Imvu yatumye rudatera imbere yagumye ari ya yindi. Sentare yasanze idashobora kuburanisha idonido urubanza rwarengutsemo abantu batatu kandi abunguruje ari benshi. Uko rubanza rwagera urahamagagwa sentare isubiramo n'abasirikare batatu bafungiwe Ingozi bagumye basaba umushikiriza manza mukuru ko yokora ibishoboka byose kugira abafungiwe mu mabohero atandukanye yo mu gihugu begerezwe aho baburanira. Isango ya kane yarinze ishika ivyo bitarashoboka ari nacyo cyatumye gongera kunguruzwa. Sentare yongeye guha ijambo umushikiriza manza mukuru kugira agire ico abivuze ko yabwiye intahe ko atakintu afise yo bivuga ko asigura ko icyo yise dossier administratif kitamushikiriye kugira ngo agire icyo abivuze ko abo basirikare batatu bama barenguka bashikirije amakenga ko urubanza rwabo rutazotera imbere bagira ko bashikiriza ko hashobora kuba haragiyemo gushaka guke kugira abo basangiye urubanza bagerezwe aho baburanira. Sentare isubiramo yongeye gusaba yivuye inyuma umushikiriza manza mukuru gukora ibishoboka byose kugira abafungiwe handi begerezwe aho baburanira. Niko kumusaba kuvugana n'abarongoye amabohero atandukanye barimwo kugira bishoboke. Uwarahagarariye intahe yasavye abarengutse gusaba umubonano umukuru wa parake nkuru yegamiye sentare isubiramwo kugira basiguze uko ibintu vyagenze. Uwo yarahagarariye intahe yasiguriye abo barengutse ko bishobora kubafashe kumenya aho umushikiriza manza mukuru agejeje igikorwa cyo kubegereza abo basangiye urubanza akababwira naho ikibazo kiri. Urubanza ntirwashoboye gutera imbere. Abasirikare batatu barengutse bagiye bajijutse gusaba umubonano umushikiriza manza mukuru. Urubanza rucagungururizwa ku itariki 4 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka turimwo rukazoba ruhamagawe ku nshuro ya gatanu. Tubibutse ko inyuma y'iyo dosiye hari n'iyindi yuguruwe mu nyuma muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga aho umugwi wa kabiri w'abasirikare bagera kuri indwi bo mu makambi atandukanye bashengejwe bagirizwa kugira uruhara mu ihungabana ry'umutekano ryakozwe mu kwezi kwa mbere mu micungara ruri kambi ya Mukoni. Urubanza rwabo rukaba rumaze ukwezi rubye mu mwiherero muri sentere nkuru y'igihugu ya Muyinga. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nyuma yaho abana batandatu b'Abarundi bazimiriye mu ndwi iheze bari i Washington DC muri Amerika mu gihe bari mu mahiganwa ya robotics, bamwe mu bayobozi b'amashuri urwaruka rwahora rwiga ko bemeza ko abo bana batigeze bashikiriza impungenge z'umutekano wabo imbere y'uko bava mu Burundi. Ijwi rya Amerika ryabajije umuyobozi w'ishuri ryigenga Iteretika ryari ryarungitse abana babiri kuri abo batandatu. Umuyobozi wa Iteletik ibaza ko abo bana bashimye kuguma muri Amerika kugira ngo barondere ubuzima mu cyo gihugu, nk'uko abarundi batari bake bakunze kuguma mu bihugu biteye imbere iyo bagiyeyo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Abana biga ngaha yari witwa Ingabire Donsham na Irakoze Richard yari muri premier informatique de telecommunication. Bose niyo bari mu gisata cha informatique telecommunication. Bose novuga ngo ntiduhombye ariko kandi turahombye ko abana babiri bavuye ngaha harimo abana b'incabwenge cyane. Twifuza ko babandanya bakigishure bagaheza mugabo ko niba bacabwe kuguma hiyo nabo barafise imbo zabibatumye twebwe byose n'amahoro kuri twebwe. Sishure ryarungitse abana mugabo bene projet badusabye ko twobaha abakandida, tubaha abakandida babiri turavye ubushobozi bafise. Nkuvuga ko abanyeshuri ntibaseruka ishure bagiye nk'abakandida ribe.
Abana bari mu bandi baraganira mwebwe hakanyangende mwamwarumvise nk'abagenzi babo bashaka kubabwira bati baratubwiye ko barafise umugambi w'uko zohaba bagumaya.
Ya nta bandi babitubariye mu kuvuganya n'ababyeyi batubarira ko bamaze gushikayo hari ababariye ko bashobora kutagaruka.
Mugabo ntibigeze bacira amate bakirahanga babwire n'abagenzi babo.
Oya, ntabyo bavuze.
Hanyuma abana mwebwe bamaze kugenda n'imbere ko bagenda mwaravuganye ibijyanye n'urugendo rwabo?
Twaravuganye twavuganye ko bagiye muri competition turabaye impanuro ko bakwitwara neza, ko bagiye mwihiganwa bagaserukira igihugu bagateriteka igihugu. Nibyo twavuganye gusa, nta bindi birenze ibyo.
Amakuru yuko abana batabonetse mwarayamenye namwe nk'abandi canke?
Yego twarayamenye.
Mwayamenye ryari?
Mu ijoro baheza competition hari tariki 18 z'ukwindwi, uwabatwaye userukira umurwi yaradutelefonye atubarira ko abana yababuze bagiye baheje gukina tasuye kubabona.
Hanyuma
nyine nta kindi twari gukora, twararindiriye hari mu ijoro twayindiriye buraca. Hanyuma twabonanye n'ababyeyi turababaza baratubwira ko nabo nyene babyumvise.
Mbega ababyeyi mwabonye bafite impungenge?
Uraba ntazo bafise. Nta mpungenge bari bafise.
Namwe nk'abarezi mwagize impungenge kumva abana batako aho bari bari kibanza batakibonetsemo?
Impungenge ntawe reka kuzigira. Mugabo maze kuvugana n'ababyeyi kumva ko nta mpungenge bafise, nawe ucurema.
Muri make mwebwe nta mutima uhagaze mufise kugera uyu munsi?
None ababyeyi bakubwiye ko nta mutima uhagaze bafise ko wewe umutima uhagarara gute?
Nk'abarezi mwo kwifuje ko ubumenyi babugarukana mu Burundi?
Ego twobyifuza ko babugarukana, kuko urabona ni ibintu bibaye ubwa mbere mu gihugu. Byari kuba byiza bafashije abandi bana bakabigisha mugana aho bacaguye kuguma yo barafise imvo zabibatumye. Ibyo ntaho bivuga cyane.
Nkamwe bwe nk'abarezi nk'abana bagiye kwiga ubumenyi, ndetse s'abana gusa n'abandi bantu bakuze bagiye kwiga ubumenyi, hari kimwe bita fute de cerveau mu Gifaransa. Tubonye Abarundi bakunda kugumaniza ubumenyi bize bakaca baguma mu bihugu byo hanze. Mubona iki kintu kidatuma hari ibintu bidindira mu by'iterambere ry'igihugu?
Aba bana mvuze kubyerekeye abana baracari bato, byo nibaza ko bashoboye kubananya bavyiga bo byiga, kuko aho bagiye ni ku isoko ryabyo. Numva atantambamiyo haba, ahubwo byari bikwiye ko babarondera amashuri meza bakabibandanya, hama kazogaruka bafise ubumenyi bukwiye bwo gufasha abandi.
Aba bana hari umuntu agira ati uwo yari yatanguje umugambi ashobora kugira ishavu agahagarika umugambi wo kubandanya ibi byo kugerageza ibijyanye na robotique. Mwumva kubera aba bana bace bazimira, mwumva iyo bafise ukuri?
Ukuri biragoye kuvuga ko bafise ukuri, bana nawe nyene ico yiyumvira. Mugabo nibaza ko umugambi utohagarara kubera abana basigaye hariya, kubera hariho nabandi basigaye ngaha bari babyigiye hamwe bashobora gufasha abandi kandi nabarya bagiye harya bobaha uburyo bwo kwiga bakabibandanya hariya nyene byo bagira kamaro gusumba ubu bakazogaruka babimenyera ndenza ku byo bashobora kwigisha abandi nibyo babibereye guhagarika umugambi kuko bwa rugambere ubaye mu Burundi kandi abana barabyifashemo neza bisigura ngo naho bobandanya tworonka nabandi bubona nabandi babana bashobora kubyiga kandi bakabishobora guhagarika umugambi rero nibaza ko atereho umuti twobandanya bakarondera abandi bana gutyo umugambi ukabandanya.
Hanyuma twumvise ko babiri muri bo baba barajabutse umupaka wa Canada kandi bavuga ko bagiye batinya kubw'imvo z'umutekano bava ku mutekano wabo hano udakwiye. Mwebwe hari ico babari bamaze kubibabwira ko ijanye n'umutekano wabo batinya.
Je ibyo ntabyo bambariye mbwa kandi sinokwemeza ko bavuze ko batinya kubera umutekano wabo nta cemezo ndabifitiye. Narumvise ko bagiye mbwa ibyo bavuze ntabyo nobanzi sinobyemeza kandi nta n'umutekano uvuga ngo ntukwiriye. Kumbure baba bafite izindi mbo zo kurondera ubuzima urabona umuntu wese arondera ibyiza kandi abarundi bari hanze sisi bo bonyene n'abandi baragenda n'abakozi ba leta baragenda umuntu wese arondera ahantu bo baharakarusho sinibaza ko rero bavuze ko ari imbuzi umutekano ko nta mutekano wabo wahungabanye ngira bashatse aho bari akarusho gusumba mu Burundi.
Murakoze.
Murakoze nawe.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza vyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Tuhumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ihabuzwa ry'igisagara cya Mozo ni intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kugwanya Leta ya Kiislam mu makungu. Intsinzi mu gisagara cya Mozo no mu bindi bice vyavyigaruriwe na Leta ya Kiislam vyashitsweko inteko za Leta ya Iraq zifatanije n'urunani mpuzamakungu rugizwe n'ibihugu 73. Yamani intumwa idasanzwe ya Perezida wa Amerika mu runani mpuzamakungu rujeje kugwanya Leta ya Kiislam, Brett McGurk, avuga ko inteko za Iraq zifashijwe n'urunani mpuzamakungu zizohabuza ibice bisigaye bikiri mu minwe ya Leta ya Kiislam, harimo Tel Afar, Hawija na Al-Qaim. Avuga ko bazofasha inteko za Iraq mu rugamba rwo gutsinda Leta ya Kiislam no mu bikorwa bizokwirikira byo gufasha abanyagihugu no kugarukana umutekano mu bice byo mu gihugu. Avuga ko mu gisagara cya Mosul bashoboye gutuma inteko za Iraq zikorana n'inteko z'abakurde z'abapeshmerga. Amenyesha ku bijanye no gutabara abanyagihugu ko bategekanije bari hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Leta ya Iraq imigambi yerekeye abataye izabo miliyoni mu gisagara cya Mosul. Avuga ko aba bantu bose baronse imfashanyo ku vyerekeye kugarukana umutekano bafashije mu gikorwa cyo gukuraho amabombe ategwa abantu ya min yasizwe inyuma na Leta ya Kiislam, bagarukana umuyaga nkuba, amazi, barakura umucafu mu gisagara cya Mozo. Yamara Brett McGurk avuga ko igihugu cya Siriya kizogorana kurushiriza kubera atareta ikora neza ihari. Yamara Amerika mwizokorana n'abanyagihugu bari mu bice vyatujijwemo Leta ya Kiislam kugira bisubire hamwe abavuye mu zabo bagaruke mu ngo zabo. Intumwa idasanzwe ya Amerika mu runani mpuzamakungu rujeje wo kugwanya Leta ya Kiislam, Brett McGurk, avuga ko bizofata ugukorera hamwe kw'amakungu kugira Leta ya Kiislam itsindwe mu kiringo kirekire kiri imbere. Yamaramenyesha ko mu kiringo cy'imyaka itatu irangiye cya kigoro k'amakungu muri uwo mugambi, ibihugu 73 byo ku isi vyerekanye umugambi umwe wo guhuzimanganya Leta ya Kiislam no gukingira abanyagihugu bavyo biciye mu gukorera hamwe hagati y'ivyo bihugu.
Iryo yari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mwese mkundi radio ijwi ry'Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu bw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Munikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.